radio indundi culture amakuru mu kirundi
turabahaye ikaze muri ano makuru radio indundi culture yabateguye kuri uyu mugoroba wo kuwa gatatu ni tariki ya 30 kwezi kw'2025 bagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira Hari abakenyezi babiri batowe bitaza Imana kuri uyu wa kabiri mu ishyamba cimeza rya Rubungu muri komine Nyanza intara ya Burunga abantu batatu bikekwa kugira uruhara muri urwo rupfu barahagaritswe ariko mu nyuma bararekugwa hanyuma baca barahunga ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga bita diaspora ndundi riranegura ingendo ya bamwe mu baserukira Burundi mu makungu boba batitaho gutabara cyangwa kuvugira abarundi baja baragirira ingorane mu bihugu bya kwiyungunganirizamwe bamwe mu banyagihugu muri quartier Kamesa ni muri zone musaga mu ko bigisagara cha Bujumbura barahangayikishijwe n'ubukende bw'amazi bwibonekeza muri ico gice ni nyuma yaho igikondo c'umugambi amazi wotakimenekeye mu gace ka Kamesa yepfu haraheze indwi kuri uyu wa gatatu niho mu Burundi hatanguzwa indwi yahariwe gutegekaniriza ihuriro ry'amashirahamwe gutegekaniriza agavuga ko ico gisata gihanzwe n'ingorane zitandukanye nko kubura amategeko ajanye n'igihe amakuru saya gusa tubafite na yandi n'amakuru agaramwe bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari cyodone niyo yanzigame njenge ndabashikirize mukanya n'inkuru mwimukwayo
Radio Indundi Culture
Mwari mweje kuvyumva mu ngiyo nkuru nkuru ko abakenyezi babiri batowe bitavye Imana kuri uyu wa kabiri mu ishyamba cimeza rya Rubungu muri komine Nyanza intara ya Burunga amakuru avaho havuga ko abo bakenyezi bari bagiye gusenya muri iryo shamba baca birukwa ko nabajeje gukingira iryo shamba baraheza bakorokira mu kinogo abantu batatu bakekwa ko kugira uruhara muri urwo rupfu baragaritswe ariko bararekugwa baca barahunga muri ico gice hasanzwe havuga ubukene budasanzwe bw'inkwi muri kino gihe aho i Burunga kura mgenzi wacu Serge Sindayigaya.
Ivyo biziga vy'abakenyezi babiri byabonetse mu kimanga kiri mu ishamba cimeza rya Rubungu ku mutumba wa Nyamugari zone Gitara muri komine Nyanza kuri uyu wa kabiri amakuru atangwa n'imiryango yabo bapfuye akemezwa n'abajejwe intwaro avuga ko abakenyezi bari bagiye kurondera inkwi ku munsi wa mbere maze bahava birukwa ko n'abajejwe gukingira iryo shamba cimeza baca batembagarira muri ico kimanga igihe bariko bagerageza kubahunga ivyo biziga bikavyakwa muri iryo shamba vyimurirwa kwivuriro rya musenyi kwizone nyene ya Gitara kugira ngo bikorwe ko isuzumwa kugira amenyekane catumye basiga ubuzima abajeje intwaro bavuga ko hari abantu batatu bakekwa kuba baragize uruhara muri iryo sanganya bahagaritswe ariko ko baciye bari kugwa baraheza barahunga ababarikwiye bakaba bariko barabazwa n'inzego zibijejwe kugira amenyekane catumye babarekura amatohoza ataraba abanyagihugu ngaho mu mabanda bemeza ko ikibazo cy'ubukene bw'inkwi giteye isibe muri aho karere eka mbere no mu ntara yose ya Burunga mu mihingo imwe imwe ngo udusate tune tw'inkwi tugurwa gushika ku mafaranga 2000 by'amarundi ibitera ingorane imiryango itishoboye mu bijanye no kukinjika tubamenyeshe ko abarekuye abo bikekwa ko icaha bari mu minwe y'igipolisi cya komine mabanda kugira ngo bakorwe ko amatohoza Burunga Serge Sindayigaya Radio Indundi Culture
Unanirwa amashirahamwe aharanira ineza y'abana mu Burundi rurasaba ko mu mafaranga leta ikoresha buri mwaka hoja haragira ayagenewe ibikorwa byo kugwanya urudandazwa rw'abantu kuko uyu mwaka hari imigambi ijyanye n'ivyo yahagaze bitari byitezwe haca haba ingorane mu gihe kuri uyu wa gatatu ku isi hahimbaza umunsi wahariwe kugwanya urwo rudandazwa mu yobarejejwe ibikorwa muri urwo runani Ive Ishimwe yavuze ko gufasha abashikiwe nayo mabi bitacoroshe tumukurikire
turashima intambwe Burundi bugeze ko mu kugwanya ubwo rudandazwa ariko kandi ko Burundi bwari bukiriko buratera intambwe kugira ngo bushike aho bugwanya ku buryo buboneka urudandazwa rw'abantu rero guhagarara kw'ibikorwa ariko birakorwa urugo rugamba rwo kugwanya urudandazwa rw'abantu bifise ingaruka mbi hacajamo n'ibikorwa byo kurugwanya n'ibikorwa byo kwigisha canke gukangurira abantu kumenya urudandazwa rw'abantu no kugwikingira iyo migambi yari kurakorwa ahanini yahagaze mu buryo butari bwitezwe gatuma haca haba agahaze kuko cane cane leta itari yarategekanije uburyo bwo gufasha abashikiwe nawe yo mabi rero runani FENADEB tubona yuko hobandanya leta igafata ingingo kugira ngo imigambi mwimwe cane cane ijanye no gufasha abashikiwe n'urudandazwa rw'abantu kabandanyo mbere mwitunganywa ry'uburyo leta ikoresha hakajamwo uburyo bwo gukora ibyo bikorwa kugira ngo havemwo kuzera inze kuko bigaragara ko abana canke abakenyezi bashikiwe n'urudandazwa igihugu c'u Burundi gifise responsabilite yo kubakingira canke uburenganzira bwabo bwubahirizwe nkuko amategeko ategekanya ko bafatwa.
Umugwi w'igihugu jejwe kugwanya urudandazwa rw'abantu wo uvuga ko leta hari byo iri kirakora mu kiganiro yahaye Radio Indundi Culture urongoye uwo mugwi Epitas Masumbuko yavuze nk'amahimiriza hamwe no gufasha abahuye n'izo ngorane kugira ngo ababikora bahanwe.
Abo tuzi baba bahuye n'ibyo bibazo baba bafatiranijwe n'ingorane basanzwe bariko barabamwo bakabemerera kubahindurira ubuzima mu kubarondera ubuzi rera bo bantu turaza twabafasha kugira ngo bave muri bya bihe by'ubukene. Hariho abamaze gufashwa nk'imuyinga turafiseyo ikigo HVD imakamba, hariho Fondation Stam ani Gitega, hariho ikigo tumaze gukorana ndetse turiko turakorana n'aya masantre y'igihugu bita amasantre Humura. Ababa bagize ingorane bashobora kuromperamwo imfashanyo zitandukanye, haba mu gufashwa mu byerekanye n'ubutungane mu byo kubanagurira amagara yo mu mutwe, kuko ari usigi usanga ntabahungabanye mu mutwe no mu ntara zose turafise abaduserukira. Iyo rero hagize ibibazo biboneka ko bifatiye ku rudandazwa rw'abantu, abo baduserukira bararonsejwe inyigisho kugira ngo bamenye amadosi yafatiye kuri ibyo, baraheza bakahaseruka. Hariho imanza zikibiriraho zamazaci we no mu ndwiheze abantu batatu bafashwe mu Rutana batwaye abana muri Tanzania barenga 30, abo baraciriwe urubanza rw'ikibiriraho. Ariko nitwovuga ko byose byama bimeze neza, hariho n'abaduca mu byahumye ugasanga kumbure ejo cyangwa hirya y'ejo bararekuwe. Ariko ibyo nibaza ko ari ibibazo twofatira muri rusange, ariko twigoro dufatiye mu kurwanya amabi adafatiye ku rudandazwa rw'abantu turakogwa.
Epitas Masumbuko akaba arongoye umugwi w'igihugu jeje kugwanya urudandazwa rw'abantu. Ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga bita diaspora ndundi riranegura ingendo ya bamwe mu baserukira Uburundi mu makungu, boba batitaho gutabara canke kuvugira abarundi baja kubaragirira ingorane mu bihugu baja kwiyunganirizamwo. Abagize ico bashikiriza mu birori byo gutanguruza indwi yahariwe abo barundi nyene bakorera mu mahanga bavuze ko hari n'abatemera kwakira abagize ingorane babitura umukuru w'igihugu abakora ivyo abahamagarira kutirengagiza ibikorwa bajejwe. Kristalize Harerimana
Samuel ndayiragije numwe muri abo baba mu mahanga ari na warongoye ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora ndundi ari muri abo bidogera abaserukizi b'abarundi bari mu mahanga. Avuga ko ataco babafasha mu bihe vya none baba bakeneye abantu bo baba hafi mu bibashikira abo barundi bari mu mahanga.
Harabaye guturira amasoko kuwono ibintu by'abarundi byinshi muri Afrika y'Epfo, harabaye impanuka nyinshi. Tuba dukeneye ijambo gusa rimwe, mpore mwene Burundi, mpore mwana wa ntacho bisaba sumutahe gushaka n'umutima wo kwereka abantu ko muri kumwe nabo. Atabo umwe buhari byose n'ubusa, nta na kimwe twoshika ko tutagira umwe.
Aha uwo mukenyezi we atanga karorero k'abarundi bari mu gihugu cha Afrika y'Epfo, aha barundi bitaba imana ku bwinshi ariko ntibafashwe.
South Africa iri mu bya mbere abarundi bapfa kwinshi twaragerageje kutahaniriziga.
Iki ni kibazo abo barundi bashikereje nuko hari n'abarundi bicirwa ku buzi aho baba bagiye kurobera kakaba kamizwe n'ingoma. Ibi bituma haba imanza nyinshi mu masentare bakurikirana
benshi kandi babitavye imana bavuye barabakorota ku nzu kugira barakorera mendevre harabicirwa ku kazi bamwe n'abasiti. Usanga rero dufise imanza nyinshi mu masentare yo muri Kenya dukurikiranira abarundi kugira ngo babitavye imana umuryango wabo nawo.
Kugira rero bahangane n'ico kibazo, abarundi bamwe baba mu mahanga bahavuye bafata umugambi wo kuja hamwe bagaterateranya amafaranga kugira ngo bashobore gutahana uwitavye imana.
Abarundi benshi muri South Africa baritanze cane kugira igishinziga bishobore gushikanga mu gihugu cacu, kandi rero nta kiziga na kimwe catutwara munsi y'amarandi 50,000 angana n'imiliyoni 20 z'amarundi. Rero hakaba n'abandi babiri nabo bayitipa baracari mu mamorke nabo batararo buryo bwo kugira tutahane inziga.
Ibyo kandi biranegurwa n'umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije kuri uyu wa kabiri hugurugwa indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga Sumene de la Diaspora, aho yagize
ati hari abarundi bamaze gutaho muzobona hari indongozi koko zikora zikabona ko ziriko zikorera abene n'abandi n'uno munsi batarabitaho. Akemera neza ko abene igihugu bashonjewe n'abahaze ntangora n'uwundi nawe avuga ati ndafise ikibazo bimeze uko. Intumbero dushaka ko twese tumenya yuko turabene gihugu ni wewe shingiro y'ibikorwa byose biri mu gihugu gutyo ni uhejeje kiringo uca witaye hahandi wanyu mugabo aramaze kuvuga ngo rapfuye mu bene gihugu kiringo giheze ntushaka kugenda urahafise ko wabikuye
mu gihugu cha Kenya ho nyene iryo shira hamwe ryashikirije ko ku kwezi haharugwa abarundi bagira ku 12 bitaba imana muri abo harimo abicirwa ku buzi baba bariko barakora
Radio Indundi Culture
Hadiyo ndundu kuitira makuru ya chara arabandanya kuisa chumi na zivini minota mirongi wili ni chenda hawa mwe manyagi ugo muli kartie kamesa ni mwizo ne musaga mwana kwa piki sagara cha Bujumbura barahanga ikishi jwenu bukende buga amazi bugiwo nekeza muli chogiche ni nyuma ya hawa igikono chumu gambi amazi wota kimeneke ye mungacheka kamesa yepo harahezi ndwi manyagi ugo wavuwa kubu wa ya voma mubige gavzi amazi ishira mwehejidezo wili muli kartie kamesa ya ruguru iwatu kwa rumanya munini maka sababi jejo ukuikia ni lagufi chokibazo mwurongo zibuga zone ya musaga bizeza wanya nyagihugu ko muri inondwe turimwo ico kibazo kizuba catorewe umuti mohle mayano
ndahubwiye zuko ejo nagiye kuvamira ruguru ku musozi
abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri ako gace bavuga ko bahangayikishijwe n'iryo kena ry'amazi basigura ko bamwe bayitamo kuyasaba bayavomesha nko mutuzu tw'uburiro aho ni nyuma y'iki gikono kiri muri ico gice c'umugambi w'amazi wota kimazindwe kimenetse
ndasaba nyine na muri restora tumenyiranye kebe duteye kubera bwo niki kibagaje cashikiye mu amazi avuye kuri pane kota zui twebwe ubwaje duhamaza kwiye tukavoma kikura
abadahisemo kuja kuyasaba baja kuyavoma kubigega byishira hamwe rejidezo biri mu gace ka Kamesa ya ruguru ibituma bahatakariza umwanya kubera ari kure
ndahubwiye zuko ejo nagiye kuvamira ruguru ku musozi navuye usambire zijo nzatana amazi nzari kubera kuyabo ari hano nace ndasaba hano baci bampe bidipe niyo nagiye kwanda koresha nabo ndiho navuye atana amazi nzari
muri kwa amazi yabuze abajya ruguru mu Kamesa ka ruguru haro ibombo bitupoma koreye urumva kandi ni mu misozi nkutwe nk'ibido umanuka mukure cyane nyovuba amazi mu Kamesa rwongo ya misozi ariko ashobora kujya mu kanyuka ya misozi cyane
abanyagihugu bo muri ako gace kumaniko bw'igisagara cha Bujumbura basaba inzego zibijejwe kwitwararika ico kibazo mu buyobozi bwa zone musaga bwemeze ico kibazo bizeza ko iryo bura ry'amazi ko rigiye gutoregwa inyishu muri yindwi turimwo uyu ni manyusi niyo kindi ayiramutswa
ico kibazo turakizi cyane ariko nibaza yuko abenegihugu tenyenya gatoya kubera ababijejwe batwijeje ko muri indwi nyene turimo bintu bishaka gukorwa kuko bari muri entretien ibyo bikoresha
agace ka Kamesa ni kamwe mutwaronkejwa amazi nishira hamwe rejidezo kuva zone musagi bayeho inyuma y'umugamba amazi wota iyo karitie yari ifise amabombo yayo ariko amazi yayo yagabanganywa n'ayandi makartie yo muri iyo zone aho rimwe na rimwe yashobora gukama akamara indwi atabonetse
kuri wa gatatu niho mu Burundi hatanguzwa indwi yahariwe guteganiriza ihuriro ry'amashirahamwe akora muri ivyo vyo guteganiriza yavuze ko ico gisata gushika ubu kigihanzwe n'ingorane zitandukanye wari serukiye avuga nkibura ry'amategeko ajanye n'igihe hamwe nuko abanyagihugu batarigishwa kubijanye no gutegekaniriza cegira c'umukuru w'igihugu yari yaserukiye leta haremeza zimwe muri izo ntambamyi Prosper Bazombanza ariko yemeje ko leta igiye kubandanya ishigwa mu ngiro y'ibikenewe byose kugira ngo ico gisata gitere imbere n'inkuru ya mugenzi wacu Adolphe Nijimbere yimenyeza ngaha muri Radio Indundi Culture
muri igihugu cese gindwe yahariwe gutaganiriza mu gihugu mu byashikirijwe ntihabuzemo ingorane uwaserukiye buramatari w'intara ya Bujumbura yerekanye ko hakiragahaze mu bijanye no guhimiriza abanyagihugu nayo urongo ya mashirahamwe yo gutaganiriza mu gihugu Renova Gahungu yasiguye kwica gisata kigifise ntambamye nk'amategeko ajanye n'ibihe tugezemmo eka n'inyigisho zigezweho kuri izo ntambamye zashikirijwe icegera c'umukuru w'igihugu yuguruye ibyo bikogwa yamenyesheje ko hari amategeko ahuye n'ibihe amaze gushigwaho muri ivyo bikogwa vyihugurwa gindwe yahariwe gutaganiriza mu gihugu icegera c'umukuru w'igihugu yamenyesheje kandi ko leta atacitazokora kugira igisata cyo gutaganiriza gitera imbere
abarongoye amadini n'amashengero mu Burundi ntibahuriza ku buryo bwo gukoresha mu gutandukanya imbyaro harabavuga ko hakoresheje uburyo kama mu gihe abandi babona ko no mu gukoresha uburyo butangwa kwa muganga atakibikirimwe mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka ijanye n'amagara meza bahamagarira abanyamadini kuvugura ururimi rumwe kuri ico kibazo kuko umurindi wirondoka muri kino gihe ari munini Jotan Iratuzi
amadini yose arahuriza ku gutandukanya imbyaro hifashishijwe uburyo kama icabo mu madini rukirisu batemera no gukoresha uburyo bwo gutunganya imbyaro kwa muganga Patrice Sadite Kenemana avuga ko kubukoresha Katolika yemera ko ari icaha
ashobora kuvuga ngo reka nice naka ngo amvire mwitongo ngo abana banje baze bagukikwe uba ugiye mu bitamezeko ikindi ko atampamvu nimwe ishobora kuboneka iheza ngo itume umuntu aja kuonona ibyari bisanzwe bitonze ababa ye umwononyi mu bandi
ashere niyo nizigiye wo mu baporoti nawe nyene ashigikiye uburyo kama bwo gutunganya imvyaro
umwana w'umuntu n'umuntu ashobora kuvuga ngo uyu munsi simfungura naho ibyo gufungura ndabifise ni bimwe twita kwisonzesha ibyo bisonzesha si ibyo kujya gusa
ariko Sheke Karenga Ali avugira umujyango w'abayisilamu bo mu Burundi avuga ko idini rya Islam gyebera ko gukoresha uburyo bwo gutunganya imvyaro butangwa kwa muganga batari icaha kuko atabuzima buba bwishwe mu gihe buba butarabaho
Ntangorane nimwe yo gukoresha uburyo bwo kwa muganga muri Islam mu gihe butagira ingaruka mbi ku magara y'umubyeyi canke y'umwana
Muganga Ananiya Ndacayisaba rongo uyu mugambi w'igihugu jeje vyirondokarijanye n'amagara meza ahimiriza abanyamadini kuvuga rumwe kuri ico kibazo kugira ngo umurindi w'irondokarijanye n'amagara meza uburi kuri kabiri n'ibicindwe kwijana ugabanuke
Meshi murumva yuko bashigikiye ikicu kwihangana no gukoresha uburyo kama kandi byose natwebwe turabishigikiye mugabo abadashoboye kwihangana barashobora gukoresha ubwo buryo ubuhingurano y'imiti y'ikizungu ico dusaba nuko amashengero yokumva ko byiza boreka umwene gihugu akihitiramo uburyo bumubereye bubereye umubiri wiwe kugira ngo ntihabe izo ngaruka mbi z'uko haca haba uwo murindi w'ibirarajyaba
Rusansumba y'abanyagihugu yo mu mwaka w'2024 yerekana ko abantu biyongereye ko imiliyoni 8 mu myaka 17 iheze ubu muri rusangi umukenyezi umwe yibaruka abana batanu mu gihe mu mwaka w'2040 leta y'u Burundi yari yipfuza ko umukenyezi umwe yoba yibaruka abana batatu
Jotan iratuzi no kuri iyo nkuru yawe nyene turangije ko makuru yacu ku isaha 12:37 nkengurukire mwese mwayumvirije nkengurukire bagenzanje bafashije kuyegeranya nkengurukire kane na Koffi Olivier Bintware mfaje mwa bw'ivyuma
Tudone niyo yanzigamye na yabashikirije ndabifuze ko ndayamugira umugoro wa mwiza wo muherereye na gahwane